mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe ntuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya.
Uko byarashitse yuko tubona ku Burundi uri kuburahogwa cyane cyane imigenderanire mibi tameze neza hagati y'u Burundi n'umujyango w'abanyaburaya New European.
Uyu ni Njangwa Gilbert Beko aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Onelop ahayagiriza umuryango umwe bwa buraya ko ari wo watumye inama igira 20 yakomeza itakibereye mu Burundi nk'uko byari bitegekanijwe. Turabigaruka ko handi hato mu bihagufi ya maradiyo yanyu.
Iyo nama iryo soko rusange ryo mu bihugu bya Afrika yo hagati n'ubumanuko yari itegekanijwe kubera mu
muradutunga muhinga bw'ivyuma ntibisezeranye twako tubabwira ko ishamwe Onelop Burundi rikurikiranira hagufi amatora rivuga ko umuryango umwe bwa buraya ari wo watumye inama yakomeza itabira mu Burundi nk'uko byari bitegekanijwe. Ivyo vyashikirijwe kuno wa gatandatu n'userukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe hari mu kiganiro kwa menyeshamakuru inkuru irambuye na Evariste Nzikobanyanga.
Iyo nama iryo soko rusange ryo mu bihugu bya Afrika yo hagati n'ubumanuko yari itegekanijwe kubera mu Burundi mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu guheze ntiyabaye yahavuye yimurirwa mu gihugu cya Zambia muri kuno kwezi kw'indwi. Itangazo ryavuye mu biro bya Komeza i Lusaka muri Zambia ryavuga ko umutekano utari mwiza mu Burundi ivyiyamirijwe n'umushikirangaji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Ezekiel Nibigira kuri uno wa gatandatu urongoye ishirahamwe rikurikira nira hafi ivy'amatora mu Burundi yatangaje ko umujyango w'umwe bwa buraya ari wo watumye iyo nama itabera i Bujumbura. Njangwa Gilbert Beko arongoye Onelope Burundi.
Kuko byarashitse yuko tubona ku Burundi uri kuburahogwa cyane cyane imigenderanire mibi tameze neza hagati y'u Burundi n'umujyango w'abanyaburaya New European. Rero ibyo twagomba gutera kamo abakuru b'ibihugu bagize umujyango wakomeza yuko batobandanya baba icifatiririzo c'ubumwe bwa buraya kuko birashobora gutuma ibihugu byacu bijya mu bukoloni bundi, birashobora gutuma atabwigenge abene gihugu baronka b'ibihugu byacu bigize umujyango wakomeza. Muri ico nyene dusaba leta y'u Burundi kutazogenda muri iyo nama.
Bamwe mu barongoye amashirahamwe yigenga bumvise ko iyo nama yimuriwe ahandi ndibatevye gushikiriza ku Burundi buhomvye mu kutakira iyo nama. Denis Shimirimana arongoye ikigo CFCB kijejwe iterambere mu vy'ubudandaji yabwiye abamenyeshamakuru ico Burundi bwahahombeye.
Ikintu ca mbere duhomvye nuko hoje abantu bafise amahingu riro abantu babagwiza tunga bo muri ibi bihugu 19 bigize uwo muryango wakomeza. No kuvuga ko twoje bamwe bashitse tugashobora mbere no kugiranira amasezerano ingene dushobora kuza turagurira ibintu wabo cyane cyane ko muri ibi bihugu vyakomeza ajya amataxi ya douane ku bintu bikorerwa muri ibi bihugu yavuyeho. Ugoro n'uruhombo ica kabiri nuko twahora twipfuza ko abantu tuzohura twabagwira tuti mbega yo mahinguriro mufisa muri ivyo bihugu ntako mwokugurura uduhinguriro duto duto n'okwita mbere nka sikirisare ini wacu. Aho rero ni ngene twokoranye ikindi mbere jewe no vuga duhombye ni shusho ry'igihugu. Hariho mbere n'amahoteli twari twavuze tuti amahoteli tunenge mufise mudukosore. No kuvuga rero uruhombo ni runini.
Ishirahamwe Onelope Burundi ryanatangaje kandi kuri uno wa gatandatu ko rigiye kwitaba kamo k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ko guterera amatora ya 2020. Njangwa Gilbert Beko arongoye iryo shirahamwe akavuga ko we n'abanywanyi b'iryo shirahamwe bagiye kwegeranya intererano igera ku miliyoni 300,000 z'amarundi.
Kugira ngo rero tuze tuyatorere neza twasabye barongo yabandi mu ntara yuko boza kugira ngo twumvikane ingene tuzoyaterera. Intumbero twihaye nuko onerope Burundi gushika mu mpera z'2019 ko twoba duterereye nk'imiliyoni 300,000. Ni ukuvuga yuko ayo mafaranga ategerezwa gutangwa n'aba onerope Burundi.
Uwarongo iryo shirahamwe rikurikiranira hafi amatora mu Burundi anasaba leta y'u Burundi kuraba ko igikorwa c'ingabo z'u Burundi zagiye kugarukana amahoro mu bindi bihugu carangiye gutyo zigatahuka mu gihugu. Njangwa arongoye Onlope akavuga ko Burundi butoguma bwitangira ibihugu by'umuryango wa Buraya atakindi bikora atari kubutoteza. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste Nzikobanyanka arakenuye. Tukiri ku makuru avugwa mu karere, ishamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryagenye abacamanza 4 baja gukora muri sentare ya Afrika ijeje kubahiriza agateka kazi na muntu. Iyo sentare iri Arusha muri Tanzania. Basubiriye abandi harimo Murundi ibarangije akazi kubera bakwije imyaka yo gukukuruka. Inkuru irambuye na mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda, Pierre Claver Niyonkuru, yakurikiraniye hagufi ibyo byabo bacamanza.
Nkuko biri mu itangazo ryashizwe habona na Sentare ya Afrika ijejwe kubahiriza agateka kazi na muntu, batatu mu bacamanza 4 bagenywe n'ishami ry'ubumwe bwa Afrika muri iyo sentare ni bashasha. Abo nabo ni Imana Bud aturuka muri Tanzania, Stella Isibakomen Anukam wo mu gihugu cya Nigeria, hamwe na Blaise Chikai aturuka muri Congo Brazzaville. Ubugira kane ni wahora yongewe ikiringo cy'imyaka 6. Bene Kyoko aturuka muri Kenya asanzwe ari cegera cy'utwari iyo sentare. Bagiye gusubirira abandi bacamanza 2 bahora muri iyo sentare bakwije imyaka yo gukukuruka. Nabo ni Umurundi Gerard Niyungeko yigeze gutwara iyo sentare 2022, hamwe na El Hadj Gisse aturuka mu gihugu cya Senegal. Abo batamu 2 bari muri iyo sentare kuva mu mwaka w'2006 igihe yatangura gukora. Ubundi yasubirijwe n'umukenyezi aturuka mu gihugu cy'Uganda, Solomi Balungi Bosa, uwo nawe aheruka kugenwa ngo abe umucamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI Ililahe muri Hollande. Kuva iyo sentare ibaho imaze kwakira imanza hafi 150, ibice birenga 90% n'iz'Abatanzaniya canke amashami yigenga yo muri ico gihugu, nayo izidashika 10 n'izituruka mu Rwanda, igihugu giheruka kwikura mu masezerano yemerera abanyagihugu kwitura sentare atahandi baciye. Ni mu gihe atarubanza na rumwe rurashingishwa n'Abarundi, igihugu kitarasenya ayo masezerano yemerera abanyagihugu canke amashami yigenga gutwara ibirego muri iyo sentare. Ikibazo gikomeye iyo sentare ifise nk'uko uyirongoye Sylvain Ore yabibwiye Katari Gake Ijwi rya Amerika, nuko ibihugu bigikwega amaguru mu gushyira mu ngiro ingingo zifatwa n'abacamanza bayo. Ingingo za sentare zirafatwa ariko zikabikwa mu bubati bw'amaleta y'ibihugu bitandukanye, nyinshi ntizishyirwa mu ngiro. Nico gituma twifuza ko hajaho ubundi buryo bwo gukurikirana ishyirwa mu ngiro y'ingingo. Nico twakwita umuguhoraho wigenga, kuko ubu bikurikirana n'abakuru b'ibihugu. Nk'ubu ibihugu 30 nivyo byemeje amasezerano y'isentare. Kenshi n'imanza zijyanye n'iyo hotegwa ry'agateka kazi na muntu. Yindi ntambamyi nuko sentare isa nahitazwi. Twaratanguye ibikorwa byo kumenyekanisha akamaro n'ibyiza vyayo. Ibihugu 8 vyonyene nivyo bimaze kwemerera abanyagihugu hamwe n'amashirahamwe yigenga kwitura iyo sentare atahandi baciye. Ivyo navyo ni Tanzania hari icicaro cayo, Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire ahavutwara iyo sentare muri iki gihe, Ghana, Malawi, Mali hamwe na Tunisia. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave. Guhera saa 11:00 kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi y'2,325, 9,685, 9,815 ndetse n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ibihumbi 13,630, ibihumbi 15,460, ibihumbi 15,675, n'ibihumbi 12,530. Naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640, ibihumbi 9,470, igihumbi n'ijana na 70, ndetse n'ibihumbi 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave. Tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu. Radio Ijwi rya Amerika, Radio ya.
Ejo aho bukera hazoba imikino ya nyuma ya mondiali 2018 iri kirabera mu gihugu cy'u Burusiya. Igi ekipe y'Ubufaransa ikiri muri iryo higanwa iravugwa ko vyinshi na cane cane vyuko ikinisha abakinyi bakomoka muri Afrika. Inkuru twateguye n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika akurikiranira hagufi ivya sport, Jean-Claude Munyandinda.
Uruhare rw'abakinnyi bakomoka ku mugabane wa Afrika rurarushaho kwigaragaza muri iki gikombe cy'isi cya 2021 cy'umupira w'amaguru kirimo kubera mu Burusiya. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Salem Salomon yandika ko ku bakinnyi 23 bagize ikipe y'igihugu y'Ubufaransa izakina umukino wa nyuma na Croatia ejo ku cyumweru, 15 muri bo bafite inkomoko muri Afrika. Aba bakinnyi bashobora gufasha ikipe yabo kongera gusimbiza ikamba ry'isi kuko byagenze mu myaka 20 ishize. Muri aba bakinnyi bagaragara mu ikipe y'ubururu bafite ibisekuru bifite bihuriye na Afrika, Salem Salomon atanga urugero rwa Kylian Mbappe, ingimbi y'imyaka 19 rutahizamu urimo kwigarurira imitima ya benshi muri iki gikombe cy'isi, akaba afite ababyeyi b'abanyafurika. Ise ni umunyakameruni naho nyina ni umunyarigeriya kazi. Hari Paul Pogba ukomoka muri Guinea, tutibagiwe myugariro Samuel Umtiti uherutse gusezerera ikipe y'Ububiligi ku gitego cy'umutwe yabukubise muri kimwe cya kabiri kirangiza. Uyu yavukiye muri Kameruni. Uko kwitwara neza kw'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa bigizwemo uruhare n'abakinnyi b'abavamahanga, ariko kubaye mu gihe ibihugu binyuranye by'Uburayi n'Ubufaransa burimo bidashimishijwe n'abimukira baturuka muri Afurika ndetse no mu burasirazuba bwo hagati. Hari bamwe batekereza ko ibigwi by'Ubufaransa bishobora gutuma habaho impinduka muri imyumvire ya politiki. Ivan Gaston, impuguke mu mateka muri kaminuza ya Nice, avuga ko nubwo hari benshi bafata abimukira nk'ikibazo, nibura iki gikombe cy'isi kizadufasha gusobanukirwa ko wabyanga wabyemera abatuye isi bashobora kwimuka bakava hamwe bajya handi, kandi ko bose ari bamwe nubwo badasangiye inkomoko. Gusa Peter Aregi, umwarimu w'amateka muri kaminuza ya Michigan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arakurira inzira ku murima, abatekereza ko uruhare rw'abanyafurika mu ntsinzi y'ikipe y'Ubufaransa hari icyo rwahindura ku myumvire ya benshi. Avuga ko no mu mwaka w'igihumbi 1998 ubwo iyi kipe yegukanaga igikombe cy'isi, abafana batahwemaga kuririmba ko Ubufaransa ari nyabutatu ikomeye igizwe n'abirabura, abera n'abarabu, ariko ngo ibyo nta musaruro byatanze kuguha agaciro gakwiye inkomoko z'abagize uruhare muri ibyo bigwi. Profeseri Aregi yabwiye Ijwi rya Amerika ko byari byitezwe ko icyo gihe hari hagiye kubaho Ubufaransa bushya buzira guheza abimukira, Ubufaransa bworohera buri wese, ariko ngo ntabwo byagenze nk'uko benshi babitekerezaga. Gusa icyo mwarimu Peter Aregi yishimira nuko ikibazo cy'irondaruhu cyahagurukiwe mu buryo bugaragara ku bibuga by'umupira w'amaguru. FIFA, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi, ryashyizeho amategeko akumira ibyo bikorwa. Umusifuzi ashobora gufata icyemezo cyo guhagarika umukino mu gihe ku kibuga habaye igikorwa icyo ari cyo cyose cy'ivangura, kandi umuntu wese uhamwe n'iki cyaha, yaba umufana cyangwa umukinnyi, agahabwa ibihano bikakaye. Icyakora ngo ntabyera ngo de, kuko nk'uko Peter Aregi akomeza abisobanura, hari bamwe babona ko muri iki gikombe cy'isi hari abasifuzi bigirizaho nkana abakinnyi babirabura mu gihe bakoze amakosa mu kibuga, nyamara ubwo bukana ntibugaragarizwe abakinnyi b'abazungu. Peter Aregi yabwiye Ijwi rya Amerika ko nubwo umupira w'amaguru barimo gukora ibishoboka byose ngo bavugutire umuti ikibazo cy'irondaruhu, ntawaterera agati mu ryinyo ngo yibwire ko siporo yonyine yarandurana n'imizi iyo virusi hatabayeho n'uruhare rw'izindi nzego nk'uburezi cyangwa inzego za politiki. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Claude Munyandinda arakenuye mu kanya, duca tubandaniriza ku kiganiro kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga.
Kwa
kwanya burunga ni kiganiro cijwi rya Amerika.
Kwanya burunga havugirwa ibyereke politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwanya burunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwanya burunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwanya burunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga uno munsi dushimye kugaruka ku ntererano y'abanyagihugu mu itegurwa ry'amatora yimirije mu mwaka w'2020. Kwigenekerezo rya kane ukwezi kw'indwi umwaka w'2018, ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu, inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'abanyagihugu bwaratanguje isekeza ryo kwegeranya intererano y'abanyagihugu ku matora y'2020. Udutabo dushika 63 tukaba twaratanzwe tushikirizwa abajeje intwaro kugira ngo bazodukoreshe mu gutoza amafaranga 2000 ku rugo n'igihumbi ku munyeshuri akwije imyaka yo gutora. Tugira turabire hamwe rero n'abatumire bacu akarusho iryo sekeza rigiye kuzana kubijyanye n'intererano y'abanyagihugu ku matora yimirije. Mbega abari bamaze gutanga iyo ntererano babicishije mu mashyirahamwe canke ku mishahara yabo, iyo ntererano yo ku rugo y'2000 nayo iyo biberekeye. Mbega ugwaruka gogo rutari mu mashuri rukaba rukwije iyo myaka yo gutora, gogo ico gihumbi ntiruzogitozwa. Mbega ubwo abavyeyi ntiwabagiye gutozwa amafaranga y'umurengera narijya nayo y'abanyeshuri aribo bazoyatanga. Mbega iyo ntererano ko hagiyemwo igitansi cyo kuyatoza, ubwo ntibihava bihinduka nk'ikori. Ibyo rero kugira tubice ijya nino turi kumwe n'abatumire babiri, hari Terence Ntayiraja n'umwunganirizi akaba n'umuvugizi ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'abanyagihugu. Ndakuramukije Ntayiraja.
Ndakuramukije Jehome. Ndaramukije n'abari kubatwumviza bose haba mu Burundi no mu mahanga.
Kaze kwa Nyaburunga.
Mwakoze kudutumira cyane.
Ubundi turi kumwe ni Honorable Pierre Celestin Ndikumana, nawe n'umukuru w'umugwi w'abashinga amateka bahurikiye mu runani rw'abigenga Amizero y'Abarundi. Honorable ndakuramukije.
Ndabaramukije nanje, ndabaramukije kandi n'abantu bose baba ariko baratwumviriza.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Urakoze mpe kaze wewe wahisemo kugikurikirana. Mugutangura rero mpere mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Mbega iby'intererano y'amatora yimirije mu 2020 ko vyasa n'ivyahagaze, musubiye kubivyurira iki?
Murakoze cyane. Ahubwo ntivyahagaze, ahubwo vyaratanguye kandi birabandanya gushika imyaka 2 iragire nk'uko iteko shikiranganje bitegekanya ribivuga. Ahamera ngo mace mbanza nkengurukire cyane abakozi ba leta n'izindi nzego ashinga amateka n'inguzo z'amateka eka n'abakozi batandukanye, aho hejuru y'umushahara bakatwa bagize akigoro agasubira agaterera bivuye ku gushaka kwabo, bakaba barashoboye gushika ku mafaranga atari make ushize muri leta yategekanije kugera ku gihe cya 31 rusama uwo mwaka. Hari hamaze gutangwa amafaranga arenga imiliyari 17 mugabo harimo nayo leta yategekanije, kandi ubu ico gitigiri caraduza kuko mu kwezi ko kwezi baguma baterera. Ubu rero benshi bakangutse bibaza ngo nibishasha, ahubwo niryo rya mbere kubera igihugu bato bato ku ngo zabo basabwe iyo ntererano. Co kimwe abanyeshuri bari mu bigero bagifite imyaka yo gutora nabo bakazatanga igihumbi.
Ayo bariko baratanga kuri ngombwa ya muntu umwe wese atanga uko yishaki. Mwari mubonye ko azohava bamake.
Nibyo kuko yigiye kubiraba. Nakubwiye kugira kugira ngo tutareme rusama uwo mwaka ni miliyari 17 zirenga gato. Ugiye kura amafaranga akenewe. Ibi hari byifata ko byarakozwe, karimo arakunda kukibaza ngo hakenewe angahe, ngo bariko barabesha. Ni amafaranga yaba imiliyari 70 ku matora zo mu 2020.
Imiliyari 70.
Urumva ko ari menshi. Nakuvuga rero inkingire cyane ndende ariko bizogenda neza.
Aho ngira mu muharuriyemo nayo kwiyamamaza
cyane. Oya, na mafaranga y'amatora. Itora y'ibiro kingo nk'iri heruka ritora rimwe urabizi ngene bimeze. Hariho amatora menshi. Urazi ko hariho amatora ahera makomine hakaba gutora je na makomine abo na bakora bagatora mustanteri nkuko amagwiza bivuga gushikuni yatahinduka hari ha matora yabashinga mateka hari ha matora y'umukuru w'igihugu hari ha matora yabakenguza mateka ni ibintu bikomeye cyane rero cyane cyane bijya bintu bita by'amakarata batora kubitwara amafaranga menshi cyane nibikoresho bijya bibabikenewe hanyuma nico gituma usanga amafaranga ari menshi
ndagaruka reka manze nkubitire mu mizero y'abarundi honorable Pierre Celestin abenye igihugu bari bamaze igihe bitangira intererano kuri ngomwa yabo ku matora yimirije ubu rero habaye isekeza ryo gukangurira abanyagihugu gutanga amafaranga ya yandi ibihumbi bibiri ku rugo n'igihumbi ku munyeshuri mwebwe mu mizero y'abarundi nk'umushinga amateka mwavyakiriye gute
je uko namye ndabivuga n'ubu niko nkibivuga kuko ukuri kuguma ari kwa kundi nyene kuguma ari kumwe ni guhinduka nuko aya mafaranga narinzi mbere ngo bari kubisagashi narinzi ko bikubisagashi ko byari bimaze iminsi bitavugwa nagira nti kumure barahavuye baragirira ikigongo umunyagihugu ari mu bukene ntangere ibi bihe turimo murabibona ko bitoroshe na leta yashitse ivyo bitanwa ni budget d'austérité to kuvuga ngo tubikuwavuba umunyagihugu niwe tubikuwavuba imbere y'abandi rero narinzi yuko bamugirimba bazi mugabo ndabona ko vyakomeje ariko rero igituma mvuga nti izintererano no vuga mbere nti ntizikenewe kandi mumbare ndakivugisha
ntizikenewe kandi bavuze ko hari miliyari 70 zirenga 70
kenewe ko habaho amasekeza mu ntumbwe kandi munyumve neza nibikenewe ko habaho amasekeza arinda gukoreshwa no vyita nguvu kuko hajya batanze resu icyo gitansi kiratangwa hama abantu bagatanga amafaranga
ya cyavuga ati gitansi
soze gira gifashe none se kuko twocita bose none resi ni cemezo
cyangwa mu isoko ngenda amamangazini ntabwo hatangwa amaresi hatangwa impapuro zerekana ko utanze ikori nta bisabisa na gatoya tubaze tuvyumvikane ko kandi resi urazi cyane ico uri kurabigira nkana
ni cemezo
yego cyane abakuze muri bamwe mu masengero muri bamwe Umigambwe muri bamwe abanye politike muri bamwe kandi kwese kose rimwe abashoferi muri bamwe abigisha muri bamwe abaganga muri bamwe kandi kwese kose rimwe abaririmbi turi bamwe abamotari muri bamwe bamenyesha makuru muri bamwe kandi twese twose rimwe Nimuze
Nimuze Nimuze Nimuze
Nimuze Nimuze Nimuze Nimuze Nimuze
Nimuze Nimuze Nimuze
Nimuze Nimuze
Nimuze
Nimuze Nimuze Nimuze Nimuze Nimuze Nimuze Nimuze Nimuze Nimuze
Nimuze Nimuze
Nimuze
Nimuze Nimuze
Nimuze Nimuze Nimuze Nimuze Nimuze Nimuze Nimuze Nimuze Nimuze Nimuze kandi ku nguvu
oya si ku nguvu ni ku neza kandi
reka nsigure reka kunciramo reka kunciramo sigure
reka sigure ngene ari ku nguvu
ndavyita ku nguvu kandi niho bica bibabariza kuko iryo tegeko nshikiranganje ryashizwe ku mukono n'abashikiranganje babiri muri iryo ngingo nyene ya kane niho bavuga yuko intererano umunyagihugu azotanga ari kugushaka kwiwe mugabo mwibuke yuko nkuko twanye tubivuga atamuntu ashobora kubwira ngo terera kugushaka mugabo ngo akubwire ngo terera ya a umaze gushiraho igitigiriti muteza gutanga ibihumbi bibiri aho uba wamaze kugira kurigira itegeko none ufise igihumbi yose amafaranga
ufise
igihumbi n'amajana 8 y'amafaranga uburonse cy'atanu ntiyo bara amafaranga kuri bajya bafise imishahara bobo nibindi bajya bafise imishahara nibindi kuko barabakata amafaranga ku mushahara atiri warahanuzwa no kuvuga yuko icyo kuvuga ngo ni kugushaka kwiwe sivyo hanyuma rero bikabamo nakarenganyo kenshi mumba barenda bivuge gucyo kuko niko biri none nkiyumvire nka karorero umuntu ahembwa nk'umuriyone uyo o bamusaba gutanga ibihumbi 30 ku kwezi kandi barayakata hanyuma duce dufata uwundi ahembwa umuriyone dufate n'ibihumbi 2 cyanye muriyoni n'ibihumbi n'amaheri
urenze muriyoni
urenze muriyoni cyanye muriyoni n'amaheri ndufate none ntiyumva ko ari nkacho kimwe mugabo we bagaca bavuga yuko ategerezwa guca katwa umushahara wose nuko uvuga dufatiye nko ku muntu ahembwa muriyoni agacatanga ibihumbi 30 ku kwezi. Ni kuvuga ko ku mwaka bamutwara ibihumbi 360,000. Duce dufata uwundi ahembwa umuliyoni n'ibihumbi 5 dufate. Baca bamutwara ku mwaka umuliyoni n'ibihumbi 5. Ugiye guharura ukaraba ubusumbane bw'abo bantu. Uyo muntu ahembwa umuliyoni n'ibihumbi 5 abarenganijwe. Ahijyo rivuga nibaza ko twakoresha gucyo abari banyumvise nabi baritahure nico nashaka kuvuga
kugira ntabarenganijwe wowe na ye gutangahuye
bari kugira nka karorero bagafatira kuri percentage sinzi ko
ibice kwijana
ibice kwijana hanyuma kandi ibi bintu bijanye n'amatora naho bakunda kuvuga ngo bakoloni ngo ibiki ngo batwima amafaranga mbega kubera iki bayatwima hari ikintu bita solidarité internationale kuko ntituri igihugu kinyegeje ahantu mwizinga ahantu atawunda ateza kwashika turi mu babanyi turi mu bagenzi kandi nico gituma hari ubushikiranganje buraba imigenderanire aho nimba tamugenderanire numwe twogerana n'ibihugu ubwo bushikiranganje ibwo bayukenewe nimba buhari nuko bikenewe nimba bikenewe nuko bikogwa nimba bidakogwa
Nagahatsi
nibiyumvira impamvu bidakogwa
reka mbaze nkubitire mu bushiranganje interano y'amatora yari kuri ngombwa ya muntu umunyagihugu atanga ikori nimba ari umukozi wa leta agatanga amafaranga yo ku rugo ibihumbi 2 agatanga amafaranga atangira abana bakwije imyaka yo gutora agakatwa ku mushahara agatanga naye yandi aho bakorera bagira bategeranya uwo munyagihugu ntari kwarasahuka
urakoze cyane ubwa mbere nagomba mare nibutse yuko numvise ko honorable Celestin atabanyagihugu baragowe abanyagihugu ntibagowe abarundi barikukiye
ariko barundi
yavuze ati barakora abarundi ngiki navyanditse
ariko
ngo tubagirire ikigongwe
ngo
yagirire ikigongwe ngo yaje bire ko ngo kanabiheba umuntu avuga yuko turi gutera amatora niyo afite undi mugambi hanyuma kandi ngo izo ntero ntizikenewe umubi ucuba mubi none inzego ziheje ikiringo mudashize hizindi hacabiki naba baduterera samahera bafyatu cyangwa bakura mu ijuru na makori y'abanyagihugu biwabo batera leta ntubwira ngo nibindi
ariko ayo makori n'agaharatanga
nunga haratangwa mugabo ico bita ico bita iterambere rya bene igihugu
ahora bivuze neza rega
abanyarwanda mu Burundi igituma itari imbere murabizi amaraso y'itaratu n'ime gushika ku musa seseka kuri n'ubwicanyi mwagwa dutene imbere gute ivyerekaye ubutunzi mu Burundi vyarahuye n'amagogwa ivyo nitwe subiza amase nyuma Jerome
n'abanyagihugu barako
n'ubwo ugomba kuvyaza rero rindira leta y'u Burundi amafaranga rindira
n'abanyagihugu barako n'abanyagihugu barako
n'abanyagihugu barako uri kwerekana yuko mbega ngo bayakuraye ayo uri kurasaba abazungu atangwa abanyagihugu
ariko ntimwabaye mugihuza neza
oya rindira oya ndushobora kuguhuza kuko
aravuze ko igihugu
kiko nico gituma rero hanyuma abo bakoro nivuga naho yanka nabakoroni n'ubu ndabisubiramwo kuko ivyo bakora ni bibi iragayitse bafashe atwe kumengani batera gushinga amareta no kuyategeka kuko bashatse akubwira ati ndagufasha mugabo abari jewe ngira ijambo muiva matora ico ntibibaho twari kuki ivyo
bitwara
oya ndindirundeke ivyo twara byasa barundi
cyo ni gice cy'ambere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twari ko turabira hamwe akarusho iryo sekeza rigiye kuzana kubijyanye n'interano y'abanyagihugu ku matora yimirije urakoze ndagushimire Terence Ntahiraje nibutsa ko urumunganirizi ukaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'umunyagihugu wakoze no kwitaba kwa Nyaburunga
mwakoze kudutumira kare turashimira nkashimira na mugenzi wanjye ono Habre Celestin n'abatwumviriza kare nkatera kabarundi bose gushyigikira amatora kandi batidoga banezere bakora igihugu cyane
ndagushimire honorable Thierry Celestin Kumana urongoye umugwe w'ashinga amateka batowe mu runani amizero y'abarundi wakoze no kwitaba kwa Nyaburunga
ntamwe ndabashimiye mwakoze kuntumira ndashimiye n'abatwumvirije naje ndashimiye Terence mugabo nkamusaba yuko iyo babonye amakosa baba bakwiye guca bayakosora ku neza y'igihugu
yakoze reka nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndabipfurize mwese kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha
Kwa Nyaburunga
Chari kila meshejwe na Jerome Niyonzima
Kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya turava duhana gahindukira igice cha kabiri cico kiganiro mwe ko murashikirizwa na Jerome mu kazi ogikurikira ejo nkaho twatanguriye
Ziba kuko nashaka kumviriza kuna hundi ntare imbere yawe ndi intama Shaka viri umpinduke undi umutima aho kwisari ko bimeze buryo umuntu arindi cyakunda
Akaba nonga rero duce tuba turabangira ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda twa tubafitiye mwakoze kutwumviriza yakoze dan yegeranije amajwi hamwe na ingenieur bafatikanije muhinga bw'ivyuma Diane Nanje ni nahaje mwari kumwe kuri micro tuzongere mu ndwiza mu bindi biganiro bitandukanye